VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya 17 kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2017 miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika ari Samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Ubu je najuriwe na mbaze nk'igihuna cyicaye gusa ku barabara kuhona none njanjyama hegamwe amahera yo gupanga ntayo mfise naho nogenda mu kinama ngo ndondere yonzi yo gupanga amahera ntayo mfise sinzi tuzokwirukira imana yo mwijuru yonyene nizo tutabara.
Uyu numwe mu banyagihugu baraye baburiye ibintu mu mvura y'isegenya yahitanye abantu bagera kuri batandatu mu Burundi isenyura amazu atari make. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere yuko tubabwira ivyo mvura twanze tubabwire muri make ko muri Somalia ubwato bwunguruza ibitoro bwari bwanyurujwe n'abagizi banabi ku munsi wa mbere bwaraye burekuwe inyuma yaho abajeje umutekano wo mu mazi barasaniye n'abari babunyuruje. Izo mpande zibiri zahavuye zikora ibiganiro bikomeye abajeje umutekano babona guha uburenganzira abo bagizi banabi bwo kuva muri ubwo bwato bagasubira ku musozi aho bari baje bava. John Steed umuyobozi w'umutekano mu gisagara ca bo hahari ubwo bwato yatangaje ko bagiriwe ibakwe batari gushobora kwirengagiza. Steed asigura ko kwarukurokoka canke bagapfa iryo nyuruzwa ry'ubwato ryaheruka mu mwaka wa 2012 nyuma y'igwirirana ry'iryo migwi inyuruza ubwato aho ubwato bushika kuri 50 bwanyurujwe hamwe n'abari baburimwo bashika ku gihumbi. Ivyo vyatumye gisata c'urudandaza ruca mu mazi gihomba amafaranga angana n'imiliyari indwi z'amadolari y'Abanyamerika muri Somalia. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta z'Ubumwe za Amerika bibandanya kwemeza ko ibirego vya Perezida Donald Trump ku bijanye n'uko wahora arongoye Amerika Barack Obama yoba yarasumye urusaku ku itelefone yiwe ari vyo. Umuvugizi mu biro vya Perezida Trump yagirije abamenyeshamakuru kuri uno wa kane ko bahitamo inkuru bashikiriza kandi ko barenze urugero mu gutangaza amakuru yabo. Kuri uno wa kane kandi abashingamateka babiri bakuru mu gisata kijejwe iperereza batangaje ko mu makuru batororokanirije atacerekana ko inyubakwa ya Trump Tower Perezida Trump yateguriyemwo imyiyamamazo yiwe yo barasumiwemwo urusaku haba imbere y'amatora canke inyuma yayo. Aho tukibutsa ko ku ruhande rwa wahoze arongoye Amerika Perezida Barack Obama aguma ahakana ko ivyo birego atari vyo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje kuri uno wa kane ko ryiteguriye isinzi ry'abantu bahunga akarere k'uburengero bw'igisagara ca Mosul muri Iraq bivuye ku ntambara z'urutavanako zo gutuza abagwanyi ba leta y'Islamu muri ako karere. Inyuma y'intambara zabaye hagati mu kwezi kwa mbere zatumye abasirikare bigarurira akarere k'ubuseruko bwa Mosul, ubu izo ntambara zatandukiriye uburengero bw'ico gisagara. Mumenya ko Mosul ari ico gisagara ca kabiri gikomeye muri Iraq kikaba gisanzwe carigaruriwe n'abagwanyi ba leta y'Islam kuva mu 2014. ONU ikamenyesha ko gushika ubu abashika ku 120,000 bamaze guhunga. Lise Grand umuhuzabikorwa mu mashirahamwe y'abagidaneza amenyesha ko kundwi abashika ku 45,000 bahunga. Akavuga kandi ko abanyagihugu bafise ingorane zo kuronka ivyo bafungura n'amazi. Lise Grand yatangaje ko hategekanijwe ibanza bigera kuri 17 vyo kwakira izo mpunzi kandi ko babandanya kubaka n'ibindi. Ijwi rya Amerika mu buterere no mu cibitoke mutwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi bwose muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho nyene ni kuri uwo murongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rwego kuri internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tubanze tunyarukire ku mutumba wa Gafumbegete uri muri zone Butahana ya commune Mabayi intara ya Cibitoki aho abantu batanu bo mu muryango umwe baraye bitavye imana abandi babiri barakomereka cyane baguye ko ninzuzi yasidutse bitumwe n'imvura nyinshi yaguye kuri uyo mutumba mustanteri wa commune Mabayi Pascal Basaburguzuye turiko turarondera kugira ngo dusubire kuvugana kandi mukanya ratubwiye ko iruhande yabo bantu bitavye imana iyo mvura yononye imirima n'amazu bitari bike kuri yo mutumba yomvura kandi yaraguye no mu gisagara ca Bujumbura aho umusirikare umwe ariwe yahasize ubuzima amazu 148 nayo arabomoka hamwe n'ibindi bintu bitari bike birononekara umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu buterere havugwa byinshi byononekaye
ukura kukurambuti acha
nkugende ani rwande isoko yo muri zone buterere kwibarabara rya 12 gikaburimbo Imanuka riva kumutakura gushika kwibarabara rija ku kibuga c'indege haramazi meshi mwibarabara yateze kubwiyo mvura yarayiguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane imodokari zirengana zisoboka kuko mapine arengegwa n'amazi abantu nabo mukwajabuka bagenda bahetswe ku migongo y'abantu canke ku makinga y'abariko baraca amafaranga
Ni senksa mushikanje kujabuka
naho ni haruguru yayo mazi abandi bantu bariko barakora ibikorwa byo gukwega ikiraro cyatwawe kugira ngo bagisubizaho cyahora amakuru dukura mu bajeje umutekano muri iyo zone bavuga ko inzijana 35 arizo za bomotse 139 nazo zishobora kubomoka umwanya n'umwanya ahandi hasinzikajwe niyo mvura ni muri quartier Buhinyuza na Bukirasazi zo muri commune Kinama ahabomotse amazi 9 nkuko amakuru dukura mu bajeje umutekano muri ako karere abandanya bimenyesha abanyagihugu babomokewe ko namazu bavuga ko baraye bahagaze kubwo kubura aho baryama abandi bahetse abana kugira ngo ntibatwagwe n'amazi aha kandi bavuga ko batagira iyo baje niyo bava kuko basanzwe bafise ubukene bw'amafaranga yo kuja gukota yandi mazu
ibintu byatwawe bubegeti bwose bwamenetse ubusafuri bwose bwagiye impuzu zose zagiye nta nakimwe ngaha dufise aha n'abana twarabarukuye mbwa turakomeye turahagaze kunyene naho tuja ntaho tuva
mwaraye
twikisengereje ngaha nyi twagumye duhagaho turafise aho turara nta namwe turara twagumye duhagaze ko uje
ubuje najuriwe na mbanze nk'igihuna cicaye gusa kubarabara ko uje none njangyama hega amahera gupanga ntayo mfise naho nogenda mukinama ngo ndondere yonzo gupanga amahera ntayo mfise sinzi tuzokwirukira imana yo mwijuru yonye n'izo tutabara
muri katiye carama ya kabiri naho kwibarabara muka aho bita ku mabarabara abiri twasanze abantu bariko barasukura amazu basohora amazi n'ibyondo aba nabo batubwira ko ibyo bikogwa byabasibije kujya ku buzi
mumva twabanza gusukura aho tuba ama ni byagabanuka tubona bikunze turagenda ku mirimo y'imisi yose bana ntibagiye ku ishuri kubera iyo mvu
tumenyeshe ko aya makartier atari rya mbere ategwa n'amazi y'imvura isiguro abanyagihugu batanga bibaza ko ari mifurege idashobora kwakira amazi ava mu misozi ihanamye igisagara cya Bujumbura na cyane cyane komine Ntahangwa abayaze n'ijwi rya Amerika muri quartier Carama bavuga ko icyo kibazo haheze imyaka 3 bagishikirije abajeje intwaro nubu bakirindiriye inyishu
icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yaraje ngaha mu Carama haraye habaye ingorane arabibona turabimushikiriza turamubwira ingorane zabaye aratwemerera ko agiye kubishikiriza kugira barabe nyine byo kugwa byihuta gushika nubu twarindiriye nta nakimwe turigera tubona sinzi ko baduhebye
abajeje intwaro ijwi rya Amerika ntiryashoboye kubaronka kugira ngo bagire icyo bavuze kuri icyo kibazo kuko bari bakiri mu bikorwa byo guharura ibyononekaye bivuye kuri iyo mvura yarayiguye mu gisagara cya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane tukivuga ivyibiza twobwira abatwumviriza ku intara zishika 10 muri 18 zigize igihugu cy'u Burundi arizo zibangamiwe n'ingaruka z'ibiza bivuye ku ruzuba n'imvura muri kino gihe abarongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo ivyo biza byashikiye bakavuga ko bariko baraharura igitigiri c'abantu bamaze gusinzikazwa n'ivyo biza na cane cane mu bijanye n'ikena y'ibifungurwa gucyo leta ishobore kugira ico ibivuze ko mu kiganiro commissaire Ntemako Antoine yagiranye twavuganye ejo na mugenzi wacu Diane Ndonse yatanguye amubwira ingene ivyo biza vyatanguye ni kiganiro tunabasubiriyemo
kuva mu mwaka wa 2015 harabaye ico bise El Niño ikabije mbere kuva haize nk'imyaka 20 tutabiheruka byatuma rero haba imvura y'umurengera n'imiyaga igihuhusi ico giharabaye imyuzuro itari mike hamye imvura ironona imirima amazura bomoka biraro amabarabara n'ibindi be nabantu bamwe bamwe barasize ubuzima hanyuma hakurikiye mu mwaka uheze ico bise La Nina 2016-17 aho naho habaye imvura nke cane mu burere butari buke
no buhe buce bwabangamiwe kuruta handi
ibice byabangamiwe ni intara ziri mu burengero mu karere k'Imbo mu kiyaye cane cane hanyuma muri Bugesera mu makomine ya Bugabira na Busoni za Muyinga mu makomine amwamwe cankuzo mu makomine amwamwe mu Ruyigi mu makomine amwamwe mu Buyogoma no mu kiyaya c'ukumoso no mu Buragane mu Bumanuko
mwebwe musanzwe murongoye ugwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye muri ko mukora kugira mu tabare abo ivyago vyashikiye
aho ivyo bishikiye kuva mu mwaka wahera leta ntiyicaye icishije mbere mu rwego rujeje gukinga ibiza no gutabara vyashikiye leta yateye akamo abanyagihugu ratera akamo abafashanya kugira ngo begeranye uburyo kandi byarabaye barasho gufasha mu Kirundo ahazabanza n'ahandi mugabo nuko basanga hari ubukene bwinshi cyane ntibyakwiye na gato kuko benshi ntibimbuye aho usanga ku masoko atakiriyo n'ibiciro ugasanga byamaze kuduga n'ufise utwo dufaranga ntagishobora gusoma ibikwiye
ego muri kino gihe ni giki muri ko murakora ko nubundi imvura dutanze akarorero nko mu ntara ya Bubanza iraherutse kugaruka gusinzikaza abanyagihugu nyene bari basanzwe bari mu bukene bw'ibyo bafungura bere no mu ntara ya Ruyigi aho ntanze akarorero kaho iyo mvura iherutse konona ibintu ubu muri ko mukora iki kuko abo bantu baravuga yuko barara hanze kandi basanzwe batagira n'icyo bafungura muri ko mukora iki mwebwe muri ugo rwego
nk'uko nayivuze ubwa mbere na mbere umva leta irafise ku mutima yarateye akamo nabo ifashanya mu buribuka yuko nka leta y'Ubushinwa yarungitse amatoni arenga 5,000 y'umuceri igice ca mbere kiyamaze gushika aho kizosahiriza n'abanyene ngirazo shobora guca aboneraho bafashe kandi nabandi tuvuge nka za FIDA bari kwatanga hamwe hamwe na za FAO bagatanga imbuto kugira ngo abanyagihugu baronke ico bazokwikoraga mu minsi iza
muri uko gufasha murafise igitigiri cy'abantu bakeneye izo fashanyo muri kino gihe nimba mugifise mumaze gufasha abangana gute igitigiri gisigaye cyo bakingana gute
nta gitigiri nyiza turaronka turafise bure gusa aho twabonye intara zasindikaye gusumbye izindi ni intara 10 ariko iriko kirakorwa ubu twarungitse abantu mu izo ntara zose kuya twegeranye ibiharuro dufatanikanije na OCHA nabo dukorana mu rwego rukuru rurejwe gukinga ibiza kuya twegeranye ibiharuro mu bisata bitandukanye dufatiye cyane cyane mu byereke by'ufungurwa murazi kwa ibyo byose biva ko bigira ingaruka iyo bibuze bikenye bigira ingaruka ku magara y'abantu bigira ingaruka ku ndero ku mashuri yatangira ziriho abana bahe bashuri ari benshi n'ibindi byinshi ibyo rero turacagiranye ibiharuro tukarangicagiranye gikwiye tuzobereka abadukurira muri leta kugira ngo bayikorere ko bashobore kuronka ibiharuro ku gisata gwisata bashobore gutera kama kandi bashobore kuronka inyishu batanga itomoye
ariko mu byegeranye mutanga ico kibazo cibiza murabona ko ari kibazo kiriko kiraza gisongera isibe mu bijanye n'inzara abanyagihugu basanzwe barimo
nibyo kiza gisongera isibe inzara ibihinda kuragi ibihe turabona yuko itorohereza abanyagihugu na gatoyi kuko niyimvura ikigo cyaje ucatumenyesha yuko muri amezi kuba muri ntwante gushika mu kwezi kwa 5 yuko hari imvura kandi murayibona imvura yariho ubu naho yaciza isongera isibe igwa ari nyinshi cyane akagura ubura n'imiyaga ugasanga nubaziga kwimbura n'ubu ntazokirira nibyo rero ko irihinda kuragi ibihe na nyene ije isongera isibe ku kene bwa busanzwe mu banyagihugu
komiseri Ntemako Antoine murongoye ugwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara abo byashikiye ndabakengurukiye
murakoze namwe
turabandanya na makuru avugwa mu Burundi leta y'u Burundi yasubiye kwagiriza ububirigi ubufaransa n'u Rwanda ko ari byo bihugu nkwezi ingorane igihugu kirimo kuva mu mwaka w'2015 Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta yabivugiye mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bahaye abanyagihugu n'abamenyesha makuru émission publique mu rurimi rw'igifaransa kuri no wa gatano umviriza Philippe Nzobonariba avuga ko nibitigiri by'impunzi bitangwa n'ishamwe rya onu riraba impunzi HCR atari byo
ubirigi bwagiye mu gutwe kwihugu kishira mu gyabura yatikewe bagenda bazi ikibazo cy'uburundi bamukinduma kisha cyumvisha n'ibindi bihugu mu Faransa bizaje bitaniye imigendera n'ubukorana n'ubufacanya bumva ikihugu bya Buraya harimo n'ibihugu bitazi n'ubu ndabisubiramo aho Burundi buherereye iwawe bagite umuntu asa gute akubwira ati yirabura nk'abandi tuzatwumva ko ari bihugu 28 ngo afashe ingingo y'ubuhi bihano Burundi ibyo rero tumaze kwisesanga dusanga ibyo bihugu bibiri bifatikanije n'igihugu cy'u Rwanda kikibanye uko barakoranye niho yero bagerageza ati tubwire uko dushoboye abarundi bazoje mu matora bazosubire mu matora mu byukuri rero mwavuze muti none muba mupfiki ico dupfa banka ko abarundi batora banka ko abarundi batunganye ibyabo hanyuma rero urumva mu gihe bimaze kugenda uko abagombye gutembagaza ubutegetsi amafaranga yagenewe kuzofasha mu matora murazi yuko baciye bayahagarika itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2015 hari hageza guko bayanzana kuri uyu matora mu kwezi kwa gatanu bakaba bashyira mu gihe urayo ngo ubu umuri tukisubiriye bari bayemeye kwa gatatu ati turayahagaritse amafaranga yo yarawe mwarabonye bayahaye amashyirahamwe yigenga ngo gira imyigerekano ayandi bayahereza igihugu cy'u Rwanda ngo tunganya impunzi zo zirakira ku munsi ku munsi twarigiriye ku rwego rw'u Rwanda kuraba nyene abagomba kugaruka bagaruka baratubwiye bati hariya barakubuza ati mbere n'igihe twagenda badutegerera n'imiduga y'ishyirahamwe HCR igihe yaba impunzi babatewe akati bakaduha n'amakarita yo gutelefona ati bwira n'abandi baze kugira ngo impunzi zimaze gukwira 2500 ati tuce tuvongera amafaranga na gutya babaye 1000 tukongerayo ahantu agaruka namwesha yuko bijya bitigiri batanga sibyo sibyo ugiye ukabatangiza ati noneho bantu imihana bavuyemo ni igihe mwemeriye umwotubwire bajye bapfa aha turi ngaho makamba 2500 iyo abarundi bari bahunze mu kigege cy'umwuko twamaze kumenyeshwa yuko 2300 byagarutse mugomba kuvuga ngo nubwo baguma bagirena ntibagaruka turabikisha no mu kanwa aho rero ngomba kubabwira yuko mu gihe ibyo bihugu bidashaka ko abarundi bitunganiriza badashaka yuko abarundi bashobora kugena inzego zabo n'ingene ubutunzi bwabo bwiza n'imigambi bateza imbere ni nacyo rero cyatumye kuri iki bavuga ati kibiganiro bidindira bahebye baragenda basanga umuhuta mukapa gusubira kuza kumwotsa igitutu kugomba kumutera igiciro ati nta buryo tuzoguha bandi tubire ba bantu twatuma gusenyura inzego hanyuma bikabapfana ati nta mafaranga mugize korona
aho rero biruko abatari bake babandanya bemeza ko ibitigiri by'abarundi bahungiye mu makambi yatandukanye na Kivale mu Buganda Mahama mu Rwanda n'amakambi ari mu gihugu cha Tanzania ari bigiye kwa baba 1400 hishami rero rya ONU gitaho imfungurwa ku isipa marikaba ndetse gyararonkeje ibihembo by'ibiribwa ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu harejo hizo mpunzi zikaba zitera ibiti ku misozi ya Rusenda kugira ngo zishobore kugira ico ziterere mu ico gihugu cabakiriye inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo akurangaho mu gihugu ca Kongo
mu nama yabere ku ishuri ryisumbuye rya Institut Rutanga riri mu sekteri ya Tanganyika muri territoire y'Ifizi kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 kwezi kwa gatatu 2017 hagati y'abanyeshuri b'abarundi bitegura gukora ibizamini bya leta na inspecteur ushinzwe uburezi mu ntara ya Kivu ya Majepfo bwana Clement Momo Elemba ndetse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye byo muri Rusenda bakaba basezeranyije abanyeshuri b'abarundi ko bazakora ibizamini bya leta nk'abakandida bigenga ibi bakaba babisezeranyijwe nyuma y'igihe kirenga ukwezi kose aba banyeshuri bibuze ku rutonde rw'abazakora ibizamini bya leta biteganyijwe kuzaba mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2017 inspecteur Clement Momo Elemba akaba yamaze impungenge aba banyeshuri bagifite amashaka yo kutazakora ibizamini bya leta ahubwo abasaba gushira intege mu masomo kuko bazakora ibizamini bya leta nk'abandi. Uyu mugabo akaba yagize ati nyuma yo kumenya iki kibazo twahisemo kuza kureba iki kibazo kugira ngo tuze tugisuzume twaje gufata imyanzuro yuko bose bazakora ikizamini cya leta nubwo nta byangombwa bafite bazakora ibizamini bya leta kimwe n'abandi banyeshuri ubu maze kubemerera ko bazakora ikizamini cya leta kimwe n'abandi.
Je viens de les rassurer pour leur dire en tout cas qu'ils passeront comme tous les autres.
Uyu muyobozi ushinzwe uburezi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo avuga yuko izari imbabazi bahaye abanyeshuri b'Abarundi kugira ngo bazakore ibizamini bya leta, kuko umunyeshuri udafite ibyangombwa bisabwa na minisiteri ishinzwe uburezi atemererwa gukora ibizamini bya leta. Aha twavuga ibyangombwa basaba abanyeshuri biga mwaka wa gatandatu ni ukuba afite birote yo kuva mwaka wa mbere kugeza mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye. Abenshi muri aba banyeshuri b'Abarundi bakaba barasize amabirote yabo mu gihugu cy'u Burundi ubwo bahungaga intambara y'umwaka w'2015. Bamwe mu banyeshuri b'Abarundi basoza amashuri yisumbuye bari bitabiriye inama bakaba bashimye imyanzuro yayivuyemo, kuko bemere kuzakora ibizamini bya leta kimwe n'abandi banyeshuri.
Ego icyo novuga yuko vraiment babitubwiye twabishimye kuba yarange nari umutegetsi yabivuze
esweter byatubwiye azashimangira ijambo suprovede yari yatubwiye mu kwezi kwahera atubwira yuko bamaze kudufata nk'abautodidacte none nihagiye kurabangira ashaka kugira ko imbere ya IPP yavuye ngaha ya inspecteur provincial nikuvuga ko ijambo ryabari ryarindi batugiye kuzokora nk'abasu batugiye kuzokora nk'abautodidacte mugabo ibisabwa byose ku muscolarize ntitwazo bidukorera tuzaza kubitunganya guse cyo cyabayeho. Ego avuze yuko byose azo bitunganya atakibazo na kimwe ikibazo cyabaye kugira batugira abautodidacte kintu kubera ko abascolarize amazina aba yari yagiye imbere y'igihe makaro zabo ziraza uriho makaro z'abautodidacte zose zitaragenda. Twerumva twe nta madosiye bari twadufise nico gito bahise bafata ingo kugira ngo kubisha abautodidacte kwiwe ngo natwe dukore ikibazo nk'abandi. Mbo nukuvuga ko ubwa mbere bari bavuze yuko bisha tugira ikibazo bita preliminaire twagaje gukora ibaraka hanyuma autodidacte ngena sandwa akora wewe acakora ku mashuri atandukanye naho yize ubya biteguye ko tuzokorera za baraka tukaje handi mugabo inspecteur avuze yuko bafata ko twese twamaze kurengana kuri examen preliminaire turero bagira tuzokorera kushuri abanyeshuri twigana ko abascolarize abo.
Aba banyeshuri bakaba baboneho ubujye bwo gusaba amashiramwe ashinzwe uburezi mu nkambi kuzajya ategura ibisabwa byose kugira ngo bitazabuza amahirwe yo gukora ibizamini bya leta bari umuna babo bari inyuma bazakora ibizamini bya leta umwaka utaha.
Kuko ibitubayeho ubu nabari umuna bacu bari inyuma yacu nabo birashobora kubageraho umwaka utaha. Turasaba ko abandi bari umuna bacu basigaye inyuma ikibazo cyabo baza bagishikiriza hakiri kare kugira ngo bagere mu mwaka urangiza ikibazo cyararangiye.
Muri rusangi abanyeshuri barenga 34 b'Abarundi biga ku bigo bya Institut Lutanga, Lusenda, Lulinda ndetse na Sebatwa nibo bazakora ibizamini bya leta bizaba mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2017. Batatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Vedaste Ngabo urakoze. Duce dusaba imbabazi n'abatwumviriza kuko mwumvise ko iyi nkuru yo kuronsa ibihembo by'Abarundi batera ibiti ku misozi atari yo mwakurikiranye, ahubwo nyabunamwe ariko mukurikira inkuru yerekeye abana bo wiga mu Rusenda bashoboye gukora ibibazo mu gihe bari barabicererewe n'abandi bariko bitegurira kuzohava babikora. Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Emwe banu muhita ngundire bitumire erega burya ndaratatse aruta mbundare nucago kirindwara arayirata mugashika munyambemba mukambonera bavyeyi bamanutse kurenza canke gukungira muti muvu muvu mera harabatasha mazimya kitatu tabona nagahita mbuye bene watch tabatamana sitse
evoda na exclusivite
iritse habi watchu nibunda iritse habi watchu.
Twinjiye mu gice cya kabiri cya kino kiganiraho ku minsi yose ya gatanu tubahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye tukabatahiriza n'abanyu bari mu makambi atandukanye canke hagati mu gihugu. Ni minsi yose rero ya gatanu nkano mango Eric akaba yamaze gushika ku murongo. Mwiriwe Eric. Ego muri amajahe sabwe
Ingozi,
havugwa makingozi ga Eric.
Ingozi traho sasi sasi mana bitano ko zimvura sasi zimvura yiriho yiriwe kugera mata 10
Gushika saa tatu z'ijoro mu cibitoke yahitanye abagera kuri batanu kandi bari mu muryango umwe mu Buterere naho yahitana umwe ahiwanyu vyifashe gute ivyo wavyononekaye.
Urumva ikino saha n'ese ndamenya ko nakwate ku rubuga ndawe ivyagize
ariko amabarabara arahita neza.
Amabarabara aragira gusa uretse gusa ahantu bariko barakorera rano sosiye iriko irakorera ikirimba maka ika iravika amafiyo uyuwamugambi wo gushira amazi kwibirangiza amazi mwana wanyumenda hari hari icyondo gusa mbwa ivyari ikize cyane kubera barakiyikoresha.
Ego ngira ngo ni imvura rero yaguye mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi nuko Eric ugashaka kuno munsi tugutahiriza ndi moduza kaju gatonya ga Eric aha nandi aramaja he
ari bubana
urakoze Eric akaju kawe ntariko ndakumva bisigura ko nabandi batariko barakumva neza wishoboye wongera ududze
ari bubanzana nabaye nimero nzi ko mu moto nawe
kavuga uradutunga twari tuzi ko twamukuronkeye ariko itelefone yiwe dusubiye kugerageza vyanse tuzongera tugerageze kubahuza uyu ndi munsi. Ego urakoze cyane gose Eric ngaho mu ntara ya Ngozi.
Hama nagomba kuyihanganisha abo bantu bawuzuye umuryango.
Ego 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 urakoze urakoze cyane gose Eric mu ntara ya Ngozi. Umurongo wa kabiri uriko Benjamin. Mwiriwe Benjamin.
Mwiriwe
bihagaze hehe muri uno mwanya
Mwanya tewa gato mkirundo.
Mkirunda majahe.
Anyene kristo ante mkawa ante kristo.
Ego. Akavura nga hiwanyu na hovzi ifashe gute Ngozi karaye kaguye. Chibitoke karaye gahitanye bagera kuri batanu Bujumbura na honye numge arahitanwa niyo mvura. Aho mkirundo karaguye.
Oya mkirundo kwe nana kime ono onyagusa karaguye neza kweri ntangorane.
Ntangorane.
Ego.
Ego. Nuko rero Benjamin ugashaka yuko no munsi wa gatanu tugutahiriza nde?
Cyane nashaka mona izindi abantu ngahandikire. Harimo data wacu witwa Irahore. Akabamo na Demplant, harimo witwa Tedinike.
Ego.
Akabamo na witwa Zitabire.
Bose ukabipfuriza iki kuri no munsi wa gatanu ga Benjamin? Urakoze nawe ugire weekend nziza ngaho mu ntara ya Kirundo. Ijwi rya Amerika tukaba turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi ariko imbere yuko rero duhana agahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri sanga muzagukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bashikanye ayo majuri yacu na yabo twariko turavugana ngaho iwanyu mururaniguye mu vyanyu rero tuzosubira ku munsi wa mbere mu kindi kiganiro iwanyu mu ntara ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ntimwitinye kutubwira ivugwa ngaho iwanyu byaba ibihuha yaba makuru yo kugira ngo dushobore kuyasangira ibihuha navyo tubahe umuco ku nkuru usanga ziriko ziravugwa irya nino mugire weekend nziza. Hazi byiza hazi bibi nawe tuzakomeza ibyaha.
ups and downs so zihora ho you turi moro konde snormo kondira ko tuzicamo tugakomezanya sinamera ko ari cyari cyo cyosubikiye turi kumwe my baby when danzitanga nakubeshye